Iri ni ijwi ry'Amerika. Radio ijwi ry'Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mu Burundi mwotwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 20. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu VOA no kuri site yacu ariyo wezitata@radioyacu.com. Wa mwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ingoro yerekana kahise ka Afrika yaruguruye imiryango yayo ku mugwa mukuru w'igihugu cha Senegal Dakar mu ntango z'uku kwezi. Iyo ngoro igenewe kwerekana intererano ya Afrika mu mateka y'isi kubijanye n'imico, ubumenyi n'utugenegene. Icyimviro cyo gushiraho iyo ngoro ishimikira ku karere ka Afrika n'abakomoka muri Afrika bakwiragiye mu bice bitandukanye byo ku isi cyari kimaze igihe kitari gito. Leopold Sédar Senghor yahoze ayoboye igihugu cya Senegal niwe yabaye umuntu wa mbere yagize icyumviro cyo gushyiraho iyo ngoro yerekana kahise ka Afrika. Hari igihe cy'isabukuru mpuzamakungu y'abahinga mu byerekeye utugenegene b'Abanyafurika mu mwaka w'1966. N'akahe karusho iyo ngoro izozana ku byerekeye ikibanza cya Afrika mu mateka y'isi. Ivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Gamaliel Ndaruzaniye yahoze ari ambasaderi w'u Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, akaba kandi yigeze kuba umushikiranganji ajwe indero mu Burundi ari i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twatumiye kandi Zenoni Chainze umuhinga mpanuzo jambo ku bibazo vyerekeye politiki, ubutunzi n'iterambere ari mu gihugu cya Canada. Batumire ndabaramukije. Ego, ntangurire kuri wewe Gamaliel, iryo shigwaho ry'iyo ngoro ku vyerekeye kahise ka Afrika mu yakira gute?
Nibaza ko ari icyumviro giteye imbere cyo gushyigikira. Nk'uko mwabivuze, Perezida Senghor wa mbere wa Senegal yarabishimikiye ku mugabo, yari yabikoze ko cyane imbere y'uko perezida akiri muri leta zo mu Bufaransa, arandika ibitabo byinshi ku mico kama. Nibaza ko icyo cyumviro ciwe cyagiye kirakurikiwe n'abaperezida bamukurikiye, none ubu bakaba bageze yuko bugurura ingoro ndangamico y'ivyerekeye Afrika. Nibaza ko ari intambwe ihambaye. Hari n'abavuga yuko Abanyafurika bose baba ku bintu byabo byatwawe n'aho baba batwara bimwe vyogaruka.
Ego, turabigaruka ko
bariteguriye rero igihe vyoshoboka ko bigaruka barafise aho bobishira. Murumva rero bariko baritegura, bari imbere y'abandi. Nibaza ko n'abandi bazokurikira kugira ngo imico kama y'ibihugu vyacu imenyekane mu rwaruka, imenyekane nk'akaranga k'ibihugu vyacu bashingira ko kugira bubaka Uburundi cyangwa bubaka ibindi bihugu byabo Abanyafurika.
Yego, namwe mushinganteze no ni cyayinzi mwakiye gute iyo yuruguraga iyo ngoro? Alo?
Alo.
Mwakiye gute ukugurura iyo ngoro ijejwe kahise ndangamico ijejwe kahise ka Afrika?
Nukuri jewe ndiyumvira ko ari icyumviro cyiza cyane, kuko iyo umuntu yamaze kurima arubaka ikigega azoshiramo umwimbu, Afrika irafise umwimbu ariko ntiyagira ikigega kimwe. ishiramwo umwimbu wa Afrika. Afrika ifise umwimbu utagira ukungana. Ifise akahise gafatiye mu mizi ya kera kurusha ibindi bihugu vyose. Afrika niyo yabone izuba. Ibi bihugu vyose mubona niyo yeretse inzira y'amajambere. Ibi bihugu vyose mubona Afrika isa n'isinziriye, ariko irabona, iriko irabona. Wewe umuntu yubatse ikigega ashiramo umwimbu kandi awubona awufise, atari bicu bikiri hariya mu kirere. Afrika irafise ibyo kwerekana, kandi ibyo kwerekana by'ukuri. Ni vyiza rwose ico kigega nikize Afrika icuzuzemwo itunga ryayo ryayo. Ivyerekane ibihaye, ivyereke abatavyemera, abatavyemera ba mbere na mbere na mbere n'abanyafrika.
Murakoze.
Yakugira amahoro.
Ego. Nagomba ngaruke ku vyo umushingantahe ya Maria yari aravuga ko bimwe mu vyo ico kigega iyo ngoro izokwakira ni ibintu vy'utugenegene vyasahuwe n'abakoloni biburaya igihe baza gukoloniza akarere ka Afrika. Ivyo bintu vy'utugenegene vyinshi barabisahuye babijana mu mamize yabo, bakaba bamwe batangwe kwemera kubisubiza mugabo hari n'abakinanata. Gamariye, mwibaza ko ari cyumviro ciza kugarukana utwo tugenegene twasahuwe?
Yewe nagira kumbure duhindura imvugo gatoyi. Sinemera cyane ko twasahuwe, kuko igihe babitwara mu mateka yo muri icyo gihe n'amateka y'icyo gihe bari wabo, twari bwakwikukire kubitwara. Rero sinibaza ko basahuye, ahubwo gushima ko babibigisa batabisambuye. Ubu rero ugiye usaba yuko basahuye, ubutanguye urubanza rudashobora gushika kure. Ugiye usaba ko mufashanya kugira ivyo babitse bari bakuye iwanyu namwe mubishikire, bashobore kumvana mufashanye nka kera. Iyo nzira ni nziza, bazokomera muyivugane. Bokuramo rero gusahura, tukavuga ko bashoboye bo kubungabunga ivyo bintu bakuye muri Afrika, kandi bamwe nk'Abafaransa bakaba bemera yuko ubu boshobora kubisabikanya canke kuraba ingene Abanyafurika babishikira urwaruka rwacu rumenye ivya kera iwacu. Tuje mu nzira y'ukubaka hamwe nabo, rero duhana hande, ntitusahure ngo tuburane twishuze. Niba ataho twotsinda, kuko aho babitwara ntibiba, bari bazi ko babikora babungabunga iby'ibihugu byabo. Aho kwikukira kubivye rero bisa n'uko menga basa n'abasahuye, ariko si iyo ngenzo niba twokurikira. Narabonye umuministre wo muri France avuga ati ibyo bintu niko ni vyashu uno munsi, mugabo birimo n'Abanyafurika. Horaba ingene rero twiyungunganya kugira bigende muri Afrika, bazi wacu babirabe, canke bimwe tubijane hariya. Nibaza ko ari inzira ihambaye. Nivyo rose Senegal igiyemo, yubake ingoro y'ukwakira ivyo bintu n'ibindi bishasha. Kumbura iyo ngoro ifashanye n'ingoro ziri Buraya n'ivyo bintu vya kera. Si mu Fransa gusa, muri Amerika ro Musée des Arts Africains zamaho mu bindi bihugu vyose. Guhanahana rero ivyo babise mubishira mu ngendo y'ugufashanya gusumba ingendo yo kuzigana ngo dusubize mwaratwivye. Sinibaza ko twoyitsinda. Iyo twotsinda ni ugutangura gufashanya, tugateguraho nabo nyene baza muri Afrika kuraba aho byaje biva, natwe tukaraba iyo biri. Bimwe bakadusiza canke natwe tukabatiza, canke bakaza bakatugabira, canke natwe tukabagabira, canke tukabagurira. Niyo ngingo mbona nobona twogira neza, tukareka kunigana, tukavugana nabo mu mfashanyo yo guteza imbere ibyo biranga bya Afrika. Nabo ni byabo, tukabihanahana. sindi ko muntegera sinashinye gusahura kuko ubude ngo yarasahura zo cayugara ndashaka kuvugisha
yego umweho mushigantaze no muvyibaza kwiki
jewe ndiyumvira ko urubanza kwiza turiko turarugira neza eheraba Afrika yarageze ibihe ija mu minwe y'ibindi bihugu ibihugu birigarurira Afrika birayitegeka yose ukwingana imbere yaho Afrika yari ahantu hatagira izina baza kurondera abanyafrika ngo babajabukane kuba abaja ivyo biraba na kahise gusa katwigisha ko higeze kuba ikintu kitagororotse kicarabaye kicigasubire hanyuma abanyaburaya baza noneho muri Afrika kurondera hitunga itunga bararyakira bararirondera abanyafrika baba ibikoresho ubu rero twikukiye abanyafrika bareke kuba ibikoresho babe abantu bajinama n'ingingo kugira ngo twubake isi nshasha ubu iki kinjana kirerekana ko turi mu bihe bishasha mu buraya ni bishasha rwose muri Amerika ni bishasha muri Afrika naho ni hashasha ariko abanyafrika nahari bashasha sabavuba none rero abanyafrika nibagaruke biyunge ubwabo maze barabe itunga bafise baryegeranye barabiraga iryabo barazwe n'abasekuru bari kurya umuntu aragwa itongo n'inka nase akategerezwa kuri bungabunga ubu rero dusubire kutwacu ntitugenda tuvuga tuti turasavye tugenda tuvuga tuti ibyo bintu ngira ngo nimudusubize nkuko mwadushubije indahe yacu
yego
kudusubiza nsubiza nshuti nsubiza mwenema nsubiza ubu ni gihe cyiza mbere narezere ko iyo ngoro yuguruwe mu gihe cyiza cyuguruye ubu isiruguruye hariho umwanditsi w'umufaransa ejo bundi yavuze ati igihe turimwo cyerekana ko Afrika igiye gufata inzira nshasha yereka ibindi bihugu ubu ibintu byahindukiye abari imbere bariko barasubira inyuma abari inyuma bariko barasubira imbere imbere yacu hari Aziya iri kuratera imbere kurusha Uburaya kurusha Amerika
yego
Afrika iri inyuma niyerekane ubu itunga ryayo
murakoze
niyo babanze biyegeranye begeranye utwabo batarinze kurwana batarinze kurwana kuko indwano ni mbi ariko berekana uko bari
yego
ko basa kandi ni beza kandi baragororotse kandi barafite n'icyo barata
reka tubandanye
imana rero aho hanze icyo iyo ngoro ya Afrika barafite n'icyo bayishiramo tubyegeranye ababidufitiye ababituragiriye babidusubize kandi nabo atacho bahombye baze bazi wacu nkuko obari wabo babirabe babikunde baratira ijisho
yego murakoze reka tuze ku mirongo
kandi birashoboka mu bihe bishasha turimo.
Ego
je uko ndabibona isi yahindukiye, abanyafurika nibarabe neza gusa bareke gupfubusa, bareke gupfubumbo batacho bumaze barabe ibintu bikuru.
Murakoze. Ego
gushinga ingoro ya Afrika.
Ego reka tuze ku mirongo ya telefone dufise Eliezer uratwumva?
Na mahoro.
Irindi zina nahuri?
Ndayisenga Eliezer. Ikibazo ugambara ngo mu Kirundo hano i Burundi.
Ego mufise ikibazo canke icyumviro?
Icyumviro cyanje.
Ego.
Ni kuvuga iyo ngoro kuba yuguruwe ni byiza, kandi hari byinshi nk'uko yari yutugenegene ibintu n'imico kama, kandi ibyo bintu ni bya cyane. Rero nk'uko aba batumirwa bacu bakanywa bigaruka ko nitwovuga ko basahuye ahubwo Kagina ibyo bacu ahubwo babibitse, kuko tuvuze ko babisahuye nk'uko akanya ivuga arashobora kujya kandi akabitwara. Ariko rero nk'uko abanyafurika turi dufise independence, tumenye ko tuyifise nyine, tumenye ko tugiye gukorera Afurika nk'uko akanya bivuga. Turabona ko abari imbere bariko baradinyuma, kana twebwe dushishikare gukorera hamwe, dufatanye mu nda, dufise icyo gukora, dufise akarangamutima. Ibintu bizogenda neza cyane. Naho iyo ngoro ni nziza cyane kuba yuguruwe, kandi turabyishimiye rwose. Turabona ko ibintu bizaba bigenda neza.
Murakoze, turabashimiye. Vincent nawe nyine aratwakuye. Vincent uratwumva? Irindi zina naho hamagaye uri?
Rimerenzani.
Yego, ufise akabazo icyumviro?
Ufite akabazo?
Yego.
Nashaka kubabaza. Nashaka kubabaza ikimirwa ese iyo nzu iyo mize umuntu wese yemerewe kwisira?
Murakoze. Reka Gamariel mumwishure.
Neza Vensa. Nashobora mikibaze yabajije.
Arabajije ko ngo iyo ngoro ngo mbega ngo yoba irekuriye umuntu wese ngo akayigendera.
Aho uko biri ku isi hose siho gusa ingoro z'amazuguru abantu bakazigendera. Henshi barariha kuko hari abakozi bazicungera bahemba. Mugabe izo ngoro zose mu isi hose z'amazuguruye ngaha turi muri Amerika z'amazuguruye. Ni ukuvuga rero bose muzigendera. Ariko icyo nagomba kongeraho ngaha ni uko Abanyafurika Senegal igiye imbere kugurura ingoro y'imico y'Abanyafurika. Iyo mico y'Abanyafurika rero aho bari hose irabikwa. None ibihugu byacu birafise ahantu ingoro harimwo akarangamico k'ibihugu byacu gafashwe neza turetera Afurika. Kugira dushobore guterera muri iyo ngoro ya Afurika uko ibihugu byacu nk'u Burundi, u Rwanda n'ahandi, ingoro zacu ziranga imico zokomera imico yacu tukazoyishikira tuyikuraho twayibize. Ibyo rero biranteye agahinda kuko duhora dusanga kumbure turi inyuma ibyo twari tugifise tubisanzaza. Nk'aho i Bujumbura iwacu Zev Viva yatanguye mu myaka ya 76 79 igashika ubu, ariko ubu ntisa niyunguruje uko twabyifuza gushika ubu. Hari aho rero n'izi wacu dusigaranye tuzimirana. Nagira mvuge yuko ibihugu byacu kubera abo bandi bakasembe baja kure kwereka urugero rwa Afurika, ku rugero rw'iwacu iz'iwacu tuzojana n'ibihe biri hehe, twibitse hehe. Nizo twokebura ko rero tukitegura natwe kurungika muri izo ngoro ibiranga iwacu, twabanje kubibika mu ngoro zacu biranga imico ya kera y'u Burundi cyangwa y'u Rwanda cyangwa y'ibindi bihugu byacu.
Murakoze. Tugarutse kuri iyo ngoro yuguruwe i Dakar muri Senegal, yuguruwe mu ntango zo ku kwezi. Ku bihugu by'Iburaya byari bifise utwo tugenegene twavuye muri Afurika, byavuga ko byatugumije kubera bifise uburyo bwo kudushingura, gushingura utwo tugenegene ntitwononekare. Bakavuga ko babisubije Afrika bishobora kononekara. Mwibaza iyo ngoro yuguruwe i Dakar ko yishuye ico kibazo Zeno?
Nego nivyukuri nkuko umushinga ntahe w'ijambo Gabriel Gamaliel nkuko mwagize neza mukamutumira hanyuma tukaba turiko turasangira ijambo biranshimishije cyane kuko twasangiye byinshi none rero nkuko abivuze hose mu bihugu byose ingoro yerekana iby'imico yama yuguruye kurya kwirembo ingoro yuguruye kurya kwirembo kurya umuntu yagira ati irembo ryanje ryugururwe ryakire abaza kundamutsa abaza kwigi wanje niko nibihugu bimeze ingoro y'imico imico imurikira bose ingoro irimo ivyerekano imico y'igihugu niyo kugira ngo abana b'igihugu bose baze barabe akaroruhore umunyamahanga haciye azarabe ako karoruhore umuntu wese agize ati ngombi kiza aze muri urwo rugo aze muri ico kigega arabe arunguruke akiruhande nivyo bikorwa iyo ngoro izoba yuguruye niyo kumbure yobirihisha ariko burya ibintu niko bigenda izoba yuguruye ariko kugira ngo yugururukire umunyafrika wese nuko abanyafrika bobanza bakisubira ko bagakunda bakarondera bakiyumvira iyo bava ntibahitusa abanyafrika nibarondera ibyabo bavyerekane babihaye babihayagize babanze bavyemere bonyene bavyereka abana babo esogo kuri vyansigiye ehengene yacura ehengene yari yaragize ubuhinga era abangene yamurikiye isi ehera biyo twavuye mwana muzukuru wanje abanyafrika babanze batuze babanze bemere akahise kabo bagakore neza bakaryohore neza hanyuma batwemere abatahura batwemera kuko nta ushobora kukwemera atacumweretse munganya
yego
rero ni byiza iyo ngoro irakabaho abanyafrika babanze nkuko umushinga ntahigamariyeri abivuze babanze bisubire ko ivyabo imuhiri wabo mu gihugu cyose begeranye biyegeranye ibyo byiza bavye babicunge kuko babacunga itunga ryabo ntangere
murakoze
tugaruke kumujumbura dufise ibintu byinshi byari mu bitegerezwa kuza ariko birondewe ariko bigasigwa kurya basigye igisabo
murakoze
bikemerwa ivyo nivyo twokora ariko ikibazo n'ubucama kigaruka tubanzi wacu muhira tubanzi wacu twisubire ko tubanzi wacu twerekana ubuntu bwacu ntitugire ngo twebwe turi bikoko bikokoye kandi atacho twishimikije
murakoze tugabwe ku mirongo ya telefone dufise Raymond uratwumva Raymond uratwumva
Ego ndawumva mwaramutse.
Mwaramutse, irindi zina aho muri?
Ruhamya.
Uri he?
Ndi mu Rwanda.
Ego ufise ikibazo canke icyumviro?
Nagira mbabaze abonga mwatumiye.
Ego.
Ese iyo ngoro izaba arimo imico yose ya Afrika tuvuge nk'u Rwanda, umuco wo mu Rwanda, imico yo mu Rwanda nyisangemo, imico yo mu Burundi nyisangemo, Madagascar, ubwo ndagira ngo ngere ku kubice byose bya Afrika iburasirazuba uburengerazuba amajyepfo amajyaruguru Afrika yo hagati Afrika y'ibihugu by'Abarabu byose imico yaho yose tuzagenda tuyisangemo kandi ndagira ngo menye ese ni library cyangwa ni ingoro mize mushobora kudutandukanyiriza tubyumve neza
murakoze murakoze Gamaliel mumwishure
nibaza ko ni ngoro mize nkuko mwabivuze izo ranga izaranze imico kama ya Afrika ziriho iburaya mu France ziriho ngaha muri America ziriho nahandi mu bindi bihugu byaronse ama byatwaye ibindi bihugu ziriho zivuga karanga ziyo bari ni ngoro rero mize none zi Rwanda bizoba biriyo zirundi bizoba biriyo ibishobora kubayo abanyarwanda batabijanye ibishobora kubayo barundi batabijanye icyo nariko ndahamagara none twebwe ko twumvise bisunganije imize z'i Rwanda imize z'i Burundi turazi neza ko ziranga akaranga k'iwacu mu Rwanda nta karanga k'iwacu mu Burundi akaranga kabyo kari hehe imperutse izo mize z'iwacu muganzi irakenewe kugira umunsi twifuje gusaba ko tuserukirwa muri iyo ngoro tuzoje inama n'abayubatse mugadufite icyo tujyanye iza rero twokwitegura kugira ngo ikiringo kigeze tugire icyo tuge kwerekana natwe muduhe igice tukwerekana by'u Rwanda cyangwa iz'i Burundi muri iyo ngoro ya Afurika ni ukubyitegurira rero nibyo nariko ndahamagarira abaturongoye ewe nayo ndahamagarira abazi akaranga k'u Rwanda akaranga k'u Burundi ko botororokanya tukabibika iwacu hama tukazobijana kubihayanisha muri iyo ngoro ya Afurika kumbura tukarunika n'ibindi buraya muri izo ngoro z'i Buraya baravyakira izo rero nizo nibaza twoshimikira ko tugahemiza urwaruka kubitegura leta zikabafasha tugahita tujyana ngaho muri Afurika muri Senegal cyangwa ahandi mugabo iwacu twamaze kwisuganya tubivise niho nogeza
murakoze dufise kandi Thierry ku murongo wa telefone Thierry uratwumva
ndabumva neza Fidele amahoro
amahoro muhamagaye muri he
ego igutumbura mu Burundi
ego mufise ikibazo canke icyimvuro muterera
mbure ni icyimviro kandi kirimo n'ikibazo Fidele
ego
ego njyewe ntangura ubwa mbere nkenguruka kuba icyimviro nka kino cyabayeho kandi ibyo bino bintu ariko baravuga bana batumire bacu ni ibintu byumvikana kuko nta muntu aje kugushima canke ngo yiyumvire ko nabaho utarase nawe ibyawe ngo abone icuri n'icumaze rero nibaza ko twebwe basokuru barafite byinshi berekanye mu bijyanye n'akaranga ariko uyu munsi ubona ko umenga byajyanye nibyo baravuga yuko hari hamamize mu gihugu hagati cyangwa mu bindi bihugu ariko jyewe nanjye niyumvira nti burya mbere nakibaza babatumire ngira wumva ashoboye kutishyura aheza atishyure ubu ntibabona ko umenga iyo ngoro ije igashyirwaho ku rwego rwa Afurika yoba yihuse kubaho kuko ndibwira nti hariho amamize national ari mu bihugu ariko ugasanga narumvise uheruka perezida Emmanuel Macron ariko aravuga ati les œuvres d'art za Burkinabe zizosubizwa muri Burkina Faso ariko natwe turiko turaraba mu Burundi bariya babiri gice nk'abadage barafise ibintu bashobora kuba barakuye mu Burundi byogiriye akamara Abarundi ugasanga abaturiste baraje kaboneraho mbere Abarundi gushobora gutunga bivuye kubera ko baje bazanye amadovize none ntibabona ko menga harabaye kwihuta ahubwo njyewe nayo nibwira nti aba nyafurika bari bakwiye kubanza kujya hamwe bagashobora kuvugana igihugu kimwe kimwe cyose kigakomeza mize yacu hanyuma akazogera igihe bavuga bati duhurire hamwe rero duhurize bamwe tugende muri ya mize twashyira hari Dakar dushobore guhuriza hamwe rero turate ibyiza byacu ubu bikwiye bidashwiragiye mu mahanga nibaze ko rero ziheze bigafasha Abarundi n'abanyafurika bose kugira ngo akaranga ka Afurika kamenyekane hose usange n'abazungu bashobora kwifuza ibyo abanyafurika murakoze cyane Fidele
murakoze turabashimiye radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga kubavuga ko Afurika ataruhara yigeze igira mu mateka y'isi kubijanye n'ubumenyi twako turavuga kubijanye n'imico no tugenegene birazwi ko ari akarere gakomeye kagize iyo ntererano mu makungu ku batyo za Afrika bakavuga ko kubera ikenye muri iki gihe itariko itera imbere nk'itondi turere two ku isi bavuga ko ubumenyi butakomeye muri Afrika mwobabwira iki umushinga ndaheze no
jewe ndiyumvira ko abantu benshi cyane cyane mu bihugu byabaye ibihangange mu kinjana giheze basanze abanyafurika bakigeze baba bubaka ikintu na kimwe babaho mu biti naho nyene ibyo biti sinzi ngene byaje kuri bo ariko sivyo na gato abo babivuga nuko nabo bafise ikibazo barugaye mu mutwe bagaca biyugara no mu mutima baka ntibasome ivyanditswe ivyabaye bagatangurira ubuzima bw'isi ku gihe c'abagirigi abagirigi nibo mu buraya bwose bemera ko aribo batanguye berekanye bamurikiye abandi bo ku isi inzira y'amajambere inzira y'ubumenyi inzira y'amashure inzira y'ivyiyumviro nyamukuru nshingirwako filozofi sivyo na gatoyi sivyo turavye ivyerekeye ubumenyi jewe ndafise hano kiri imbere yanje igitabo canditswe n'umunya Senegal kirangiranwa leta ya Senegal yaramuteye iteka imuha iramugabira kaminuza ya Sheikh Anta Diop kandi iri Dakar nyene uyu mushinga ntahe yari yaranditse igitabo citwa Anteriorité de civilisation nègre mythe ou réalité historique uyarerekana neza ko ubumenyi bwose ubu bwakwiye ku isi bwavuye igihugu cyambere na mbere cyakoze cyatoye ubwo bumenyi science ari igihugu cyo mu Misiri ubu cyitwa Egypte icyo gihugu cyari icy'abanyafurika birabura sabarabu n'abanyafurika birabura abafarawoni barya bavuga muri bibiliya harya Yesu Kristo hati imyaka irenga 2218 aho abavyeyi biwe bamuhungishirije batewe bagira bamuteme abo bavyeyi viwe Yozefu yabwiye nyina wiwe ati nyabura nyakugira Imana tabaranya uheka umwana duhunge baramutema tubona ahungira muri Afrika aho yahungiye ni mu Misiri aho yahungiye ni ku mufarawoni uwo mufarawoni yari umwirabure kandi yari umwirabura komeye kuri icyo gihe yarusha Amerika y'ubu gukomera icyo gihe kiwe niwe yariho ku isi yari kirangiranwa niwe yari atunze isi niwe yivugira niwe yagabise Yesu Kristo amuhungira ko aramutunga hanyuma asubira iwabo arabandanya ubutumwa bwiwe asanga igihugu cy'igitangaza iyo ni Afrika yabirabure niho abagereki baje kuvoma ubumenyi bwose bahavuye bahereza Roma ihereza uburaya bwose buhereza isi yose hanyuma nuko niko vyagenze intango basokuru ku isi yose nzima basokuru bacu ni bamwe nibarya birabure batanguje iki igihe cyambere na mbere imbere ya Yesu Kristo ibihumbi n'ibihumbagiza batanguye ubumenyi imico n'imigenzo bamuri Kristo iza kuvoma iwabo none niho hari umuzi w'ubuntu w'ubumenyi gira amahoro.
Murakoze cyane. Tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Ngoboka Jean-Claude uratwumva? Yego. Irindi zina mwatubwira aho muri n'ikibazo canke igererano?
Nk'uko bisanzwe ndi ambasaderi Ngoboka Jean-Claude mu burasirazuba bw'u Rwanda aho ni mu karere ka mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kirwa mu mudugudu wa Ruhema ya mbere.
Yego mufite
umwihariko mbanje kubashimira ikiganiro mwateguye muri isanga kigezaho amakuru turagikunda cyane kandi tunagikurikira gatanu kuri gatanu.
Yego mufite ikibazo intererano?
Bon, ubundi nakomeje kubakurikirana no kuri radio bakurikiye ni ukuvuga ngo iyo nzu koko ngoro yubatse kuri izajya ihuza Afurika ifata ibisigisigi by'amateka nyine wenda bajye bayasanga muri iyo nzu nkatwe nk'abanyafurika by'umwihariko nk'abanyarwanda tukimara natwe kubyumva ko iyo nzu yaba yafunguwe imiryango twabashije kubyakira kandi twumva ko n'ubundi Afurika ari igihugu cyiza kitarangwamo ibibi niyo biba birangwamo indi nzu nayo ifite icyo abazajya bayisura bajya bagenda bakareba ibyo bibi Afurika ikorerwamo ariko twasanze cyaba ari ikintu cyiza cyane rwose iyo nzu kuba ihari kuko n'ubundi ni ikigaragaza amahoro kandi n'umutekano ko hari ibihugu byinshi bizagenda bigaragaramo muri iyo nzu kandi bigenda bireba nk'akamaro iyo nzu izaba ibifitiye muri rusange kurumva nk'umuntu azajya ava nko mu Burayi cyangwa muri Amerika aze nagera kuri iyo nzu aho ni Afurika kandebe nk'igihugu natembereramo cyaba kitari kidakemwanga mu bibi cyangwa mu byiza ahantu hose hari ukuntu ibihugu byitwaye muri Afurika urumva kiba ari igikorwa cyiza cyane iyo nzu kubihari nibika amateka y'ibihugu muri Afurika aho nabazaga se ni ibihugu byo muri Afurika gusa byaba bishamikiye kuri iyo nzu cyangwa hari n'ibindi bihugu byo mu Buraya byaba bishamikiyeho cyangwa mu bindi bihugu biri hirya no hino ku isi
murakoze
cyangwa ni ukubika cyangwa ni na Afurika yonyine nk'uko wagera ahantu kuvuga ati mbere yuko ninjira muri iki gihugu reka mbanze nyure hariya mbanze sinye cyangwa ndeba amateka yanjye cyangwa ndebe n'ibigo by'igihugu naba ngiye kujyamo uko byifashe n'amateka yabyo gusa ikindi nanone navuga nk'uko mbona ko iriya nzu cyangwa yubatswe ifite byinshi igiye gukemura muri Afurika mu bihugu bimwe na bimwe kuko hari ibihugu biba bitari mu mutekano wumva ijana ku ijana ndetse ikaba yanabasha kubihuza ikavuga ngo iki gihugu iki n'iki ntabwo bibanye neza nabyo bikagenda yarabikandikwa mu ngoro n'abandi n'abuzukuruza bakazaza kuvuga ati ya ngoro dore igihugu iki n'iki cyabayemo ibi n'ibe rwose urumva ko ni igikorwa cyiza cyane rwose cyabaye turabashimiye cyane ababigezemo igitekerezo gusa byo musobanurire ese yaba ari Afurika gusa cyangwa hari n'ibindi bihugu
murakoze mwishyure jamariye mwishyura
yego cyane uko nibaza iyo ngoro uko bavuga yubatse ni le musée des arts africains ni zerekeye ibihugu byo muri Afurika niyo tubako turavuga yuko Senegal yagiye isa n'igiye imbere iri imbere igasaba yuko ikagomba kuba umutwe w'abanyafurika mu mico kugira imico yabo yerekanwe muri Afurika muri Senegal nico yari yerekanwa mu Bufaransa cyangwa mu Banyamerika cyangwa ahandi mugabo tugire musée africaine nibaza ko ari cyiza cyane twabishimye twese mugabo none ibihugu bya Afurika bizoterera mu iki bizozana ibiranga Burundi cyangwa u Rwanda cyangwa ibindi bihugu gute muri Senegal nizo dukwiye kwiyumvira icyo twoterera muri iyo miziri kwiyubakwa ariko kugira icyo cyumvi bakigire nibaza ko bateye imbere twabakurikira ku bwanjye umushyira ntaye igitwa Thierry yabajije yuko babihuse haba namba bagiye imbere gusa ariko ntibavuze abandi gukurikira icyo gituma rero nk'ubu yabajije ati hari iby'i Burundi biriya muri Belgique yego cyane hari ibintu biri muri Musée de Tervuren tutakigira i Burundi ariko byavuye i Burundi abana bacu bazira kubira muri iyo mize kugira tubishikire rero ni ukuja inama n'ingingo n'abo babibize nico gituma navuze kare ntibabisahuye barabibise nico gituma twogerageza kuraba ati none abana bacu babirabe hariya canke muterere iwacu naho habe nk'ivyo biboneke bari imbere rero ntibihuse dukwiye kuzobakurikira muri UNESCO muravyibuka inzu umwaka ni mu myaka 2 he cyangwa 3 ineheze ingoma z'u Burundi yabaye patrimoine du monde muri UNESCO irerekanwa ngira gijya abanyafrika mu France muri UNESCO ikabikwa mu mateka ya isi ingoma z'u Burundi ari patrimoine du monde murumva rero izo zerekana Burundi bikogira turi inyuma kubona yatubikurikira usa n'ibindi bikazogenda bikurikira ingoma bikaja mu mico iranga Afrika izo nizo nibaza yuko ari byiza bari imbere biza twabakurikira
murakoze
ngira sinzi ko nishuye neza Jean Claude ngira nabyo nyine byari yabatije
yego dufise kandi Jean Bosco ku murongo wa telefone Jean Bosco uratwumva irindi zina
Jean Bosco
uri he
Kigali mu Rwanda
ufise ikibazo icyumviro
barakamanze mbashimire ku bijyanye na mudashyikiriza byiza kandi musuhuriza nabo batumiye n'umwaka mushasha
ye barakumva
ego icyo gitekerezo bazanye muri Afurika ni none twavuze ngo ntabwo baracyo abanyafurika baba batwara ni kuki abo bazungu bakomeza kwibanda batu muri Afurika ego kuza ntabwo icyo byari bitwaye ni byiza cyane ariko gusa hari icyo tubona abazungu nabo baba bashaka kuzana muri Afurika ikintu cya mbere cyo mbona ni uko twabanza tugasigasira amateka ya Afurika tukagusa umuco nyafurika ireba kare nahoze ndeba kubimenyesha makuru nyine bikorera hano muri Afurika hariho umuzungu w'umunyamerika yanditse ngo yashimye imico myiza y'abanyafurika twaraga dukunda imico y'abantu bo hanze natwe bazungu kandi badukunda imico yacu ariko nk'ubu ngubu natwe dukunze umuco wacu twawukunda cyane rwose n'abazungu ntacyabuza ko batawukunda baraza muri Afurika ariko hari igihe baza batanahakunda badakunze imico yacu kandi twe tukavuga ururimi rwabo ariko twe batifuza kuvuga ururimi rwabo nibaze bavuga ururimi rwacu kandi bafata umuco wacu neza ariko tufata umuco wabo neza niho Afurika izo kandi kuko Afurika ifite imbaraga kandi ifite ubukungu bwotuma Afurika itera imbere rero Afurika tugize imbaraga ntacyabuza ko n'amakungu atazobona ko Afurika ari nzima ariko ikibazo cya Afurika ni politiki y'ibihugu byo muri Afurika niyo igenda ituma Afurika ijegajega naho ubundi Afurika dufite uburyo bwo gukomera irakomeye ariko politiki z'abakuru b'ibihugu byo muri Afurika niyo gituma Afurika itigera ikomeye kandi iyo Afurika ifite imbaraga ni umuti umeze gute bagiye gutora kugira ngo Afurika ikomere murakoze
cyane umushinga ntaze no ni cyenzi iki cyumviro ashikirije Jean Bosco gifatanije n'ivyo abantu benshi biyumvira ko abanyafrika cyane cyane abakiri bato ababarutse vuba usanga badakunda cyane imico y'abanyafrika ahubwo bagahurumbira imico yo hanze mwibaza iyo ngoro kwizofasha ku bakiri bato bashaka kumenya ko kahise ka Afrika n'ibintu byinshi byo tunga Afrika ifise
ereka byose bituva ko jewe nari mfise senge yitwa buri ihabwa ubuntu buri ihabwa ubugabo buri ihabwa intahe kugira ngo uyironke ntubu mushinga ndaho umunsi uronse intahe ubu mushinga ndaho imbere bakugenzura bakuraba ngene ugenda ngene wifashe ingene unywa ingene uvuga kuvuga ukuri cyangwa uri gisuma ko bakakugenzura wewe wihaye ubuntu barabuguha wewe wihaye icyubahiro barakiguha wewe wigaye ukigira gakutso baragukutisha uretse n'abazungu n'umwirabure mwene wanyu aragukutisha mu gihe wigize umuhimbiri none rero icya mbere dutegerezwa kugira nuko twiyubaha ariko kwiyubaha si ugukubitana ingumu si gutuka abandi si guhigira abandi si gutereka ku mutwe w'abandi amakosa yawe ni ukubanza wenyine ukitegura ugasa neza mu rugo mu kibano ukiha intahe ukiha ubugabo baraza kuraba iwawe ingene usa nta muntu kwisi adakunda icyiza abo bobo rero barakunda ibyiza boje kubiraba ariko tukabanza tukavyemera twebwe nyene tukabiraga abana bacu muvuze ko bagenda bahurumbira cyane byo mu mahanga ereka nivyo babona ereka umunyafrika ntabereka bikwiye akahise ka Afrika abona kahise kiburaya ati nivyo byiza erega agasuriye mujisho niko karibera burya publicity birya arya maratiro mubona nayo kugira ngo dukunde ivyo tubona tubihurumbire kandi twabitwereka Afrika niyerekane nayo ikimaze ico yamaze ico yimariye ico yifuza kumarira isi nzima nta utatu nta n'umutatu atazodukunda atazodusonera mu gihe twikunze kandi tukisonera kwisonere twerekane neza hari bihugu muri Afrika biriko birerekana uko basa uko bareha uko bavyina ingoma z'i Burundi mushinga ntega mareri yavyibukije ingoma z'i Burundi ahandi kwisi ziri nta muntu wovugiriza ingoma ku munsi mukuru wiwe ntagukunde
yego
nta muntu wotambira ku munsi mukuru wiwe cyangwa ku munsi mukuru w'igihugu iwawe neza mu mutekano wagenda taje kuraba uwo muntu ntibishoboka
murakoze radio
cyiza kiraratwe cyiza kirigura tubanze dutegure ibyiza ubuntu buri habwa hanyuma twereka nditwimbere data tureke no ijambo ry'ikinyarwanda rirakaze kwirata ariko twerekane neza ingene dusa twiha agaciro
yego radio ijwi rya Amerika i Washington DC
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara y'Amuyinga aho bitamuri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
ngende mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Mwere ya Colorado leta zimbuma za Amerika
mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Radio ya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga tuko tuvuga ku ngoro nshasha indangamico yerekana kahise ka Afrika iherutse kugurugwa i Dakar ku mugwa mukuru w'igihugu cya Senegal tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Fabrice uratwumva
mwiriwe
irindi zina huri ikibazo intererano nyarutse
ego ni twaimana Fabrice ndani Kigali mu Rwanda banje kwasuza mu gihe gitondo cyiza
namwe mugoro wa mwiza
yibifurije umwaka mushya muhire
twese ikibazo intererano
mu byukuri cyo nashaka kuvuga aho hantu mu byukuri iyo nyubako izigihe kuko wasangaga azenshi abanyamahanga basanga biba ibintu by'indangamuco w'igihugu asangaga bijyana mu bindi bihugu byabo ngo bagiye kubikira Afrika mu byukuri cyo kintu kije gishimishe niba hari inyubako izagaragaza iby'umuco wa Afrika bizagira aho bifurizwa ndetse ugasanga birasubiye nafasha bamwe mu basore cyangwa mu rubyiruko kugabanya ubushomeri ku bantu kw'iki gihe ndi kuki kintu ni cyiza cyane kandi nanagishimiye utakishaka kubaza ese byibuze ko tuzi ko hari bamwe b'abayobozi batavuga rumwe muri urwego rwa Afurika ese byibuze ibyo bintu baba barabyumvikanye nk'uko bikwiye ku buryo hatazabaho ibintu by'amacenga fiziko bwe habamo ibintu by'amaciyo ugasanga hagiye gukora bamwe abayobozi bamwe bakaca kwandi bakajya kubaza abandi b'abanyamahanga b'abakoronije
murakoze cyane Gamariye mwo mwishura
murakoze cyane ndamwishura absolutely uko nibaza yuko tutobikeka amacenga atari baragi ko tuko bagomba kuvuga kugira habona ngene imico ya Afrika yoboneka ko kugurwa marembo tukabumvira tukabaraba kugira ntibaducenge natwe dushyemo izacu mugatwo biceka amacenga batarayagira ni bibi cyane tugira na kuraba twebwe twokuramwa iki tonezerwa ntabwo byacu byerekanywe muri iyo ngoro y'imico ya Afrika nibaza ko byoba byiza none twobitegura gute nuko ingoro ziranga imico y'iwacu mu bihugu byacu zobanza gukomera kagira ivyacu iwacu tuzeko bashira karanga kizo dufite nibyo nibaza naye handi bari imbere yacu kubakurikira mugaza ukeneye uteza imbere iwacu bwa mbere imico yacu barayivye sindabizi shari bahaye mbere gusa cyangwa barabigurishije ko kutari bwa mico bimaze ubu rero batakiziba tubibungabunge mu gihugu rero natwe iyo duhuje umunsi umwe duhurira aho babishyize iwabo kakanaka dusange gasa nako bari barajanye hariya kumbure dufashanye abana bacu bagende kubiraba hariya abo iwabo bagaruke kuraba muri afurika iyo byavuye niho byoba byiza niko nibaza kandi iyi nzira barimo nibaza ko politiki zacu z'ibihugu zogeza kuyishyigikira kuko niryo zina niryo zina ryacu yokwira mu makungu nibaza ko izo rero tutera ubwoba na gatoyi nitwe dukwiye kubiraba tumikekereho ko baduhenda na gatoyi ataraduhenda
murakoze Joseph nawe nyine ari ku telefone uratwumva Joseph
ndabumva amahoro Fidel
amahoro irindi zina ho muri
Bigirimana Joseph ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo
mufite akabazo icyumviro
na akabazo mfite mu banza mu ndamukiza batumire
barakumva
urakagira amahoro n'umugisha
twese n'umwaka mushya muhire
urakagira umugisha n'umwaka mwiza urakoze
yego akabazo nari mfite ese kugira ngo mwaba muzi impamvu kiriya gihugu cya Senegal cyaba cyaratoranyijwe kugira ngo cyubakwemo iyo ngoro ese nicyo cyaba igifite akahise gakomeye kuruta ibindi bihugu tuzi hano muri Afurika soba akabazo kanjye nako murakoze
murakoze mu mwishure mushinge na hezeno
ndiyumvira ko icyo cyumviro murumva ko ari cyakera si cyavuba si cyumviro abategetsi bubo muri Senegal bavumbukanye cyangwa bavumbukanye hirya y'ejo cyangwa ejo ni cyakera cyane kuri Senghor Senghor yari afise ibyumviro bitomoye byerekeye akahise k'umunyafurika kumwirabure nega nikindu yakoze ko rwose aragishimikirako none rero icyo cyumviro cyukubaka akaranga kere ingoro yukwerekana akaranga n'umuzi w'iterambere ry'abirabure bo muri Afurika yashyigize kuva kera mu nyandiko ziwe mu buhinga bwiwe yahavuye atuga rwose arabakirangiranwa ntibagira Afurika ari mu bantu rero ba mbere icyo cyumviro ni cyiza nigishigikirwe nikije imbere utaritegura utarisuganya umwe wese we mu gihugu iwabo igihugu cyose bisuganye barondere itunga ryabo baryegeranye bagize bati twebwe turasaguye ibi tubirungike muri iyo ngoro muri Senegal abanyafurika bose abanyamahanga bose baze kuraba akaro ruhore k'umunyafurika icyo yamaze icyo yimariye nicyo gituma ariko arimarira ariko aritunganyiriza n'ivyiwe ubu uwo muntu yagize neza ingoro yubatswe muri Senegal n'uburyo kumbure bwa Senegal cyangwa bw'abandi ariko icyumviro ni cyiza intumbero ni nziza niyo kwerekana akaranga umwirabure wa Afurika nicyo Senghor yashyira imbere natwe tugishyira imbere ni icyumviro cyiza kandi ngira akamaro ugambere ku munyafrika no ku banyamahanga baradukeneye turabakeneye
murakoze tuze ku mushinga na Gamaliya ndaruzaniye mwibaza ko abirebore bo muri Amerika bazo higira byinshi kuvyerekeye kaise na karere baje bakomokamo ka Afrika ikindi mwibaza ko bizogirira kamaro abahinga mu byerekeye tugenegene bo muri Afrika muri iki gihe
ubwambere nibaza yuko abirabure bino muri Amerika barayibona muri imizi zo muri Amerika ibyo bintu ariko bahora bagendera no muri Afrika baragenda muri Senegal muri bukahantu bahora baca bakura abaisikari muri Senegal canke muri Guinea canke
muri Ghana
canke muri Ghana barahagendera kuraba iyo baje babakera barabizire uko biriho kugira hari imizi nk'iyo muri Afrika rero nituma kumbure bayigendera gusumba niho nababwiye ko Senegal iri imbere yacu bahagendera gusumba kumbure imico kama gusa izo bateza n'imbere mu butunzi kuko bazoronka ingenzi nyinshi zija kuraba ibyo bintu muri Senegal niho bari imbere yacu rero izo nibaza yuko abo ngaho barabikurikira kandi bazohagendera babishoboye kandi bazofasha niko nibaza ibyo nibaza yuko natwe nk'abanyafurika twobishyigikira ku bwanje kumbure n'ibyi wacu muri mizezi wacu canke yindi cyane cyane muri Afrika bavuga ibyo muri Afrika y'uburengero kumbure muri Afrika yo hagati canke Afrika yo mu buseruko ko bamize nk'iyo nini yevuga twagize iwacu ingene ingoma z'i Burundi z'i Rwanda canke z'i Tanzania canke z'i Buganda zubatswe bikaboneka neza mu ngoro ibiranga bya kera biravyo byiza naho nyine ntiturabishika ku mugabo kumbure bizoza ibyo nibaza yuko azobikunda kandi byotuma abantu bagira ati bya bihugu niyo nyabagere nkuko tuvuga mu Kirundi ubu bakagendera cyane uko zishobora kuharaba ibyo rero birafasha kumenyekana n'iwacu twobikora ko nibaza bigatuma dutera imbere
naho kuvyerekeye abahinga mu tugenegene b'abanyafurika muri iki gihe iyo ngoro izihageze izotuma bamenyekana kurushiriza
abahinga ubwa mbere na mbere ico nibaza nuko ibihugu byotuma abahinga babo baboneka sababyiga n'ababizi yewe nagize kera nk'iyo ngikora nkiri mutoyi cyane nako gihe cya festival y'urwaruka 1981 na 1985 ibintu byaje biva mu ruyigi abantu baje batamba urwedengwe bwo kumumba abantu baje batamba akanyarusizi ko mu kibitoke byaratangaje abantu benshi cyane gose kandi twayibona tutabibona n'ubu biriho tutazi tugize gutyo rero byotuma abarundi biyunga gusumba imico y'abari ku rusizi n'abari ku maragarazi n'abari ku kirundo kuri ya rweru bagahuza n'abari gitega aho bavuze ingoma bakamenya ko abarundi mu z'imirango imwe bigatuma abarundi biyunga gusumba ni ibintu bihambaye cyane rero bariho bavuze ikibateza imbere nicyo gituma nasaba ko amaleta yoshigikira guteza imbere imico iranga neza ibihugu byacu niho twofatira n'ahandi abahinga bariho tubuzine tubateza imbere kugira urondere ikembe mu myaka izoza tugakuriraba muri mize muri Afurika cyangwa muri Paris kandi watu ryahoraho ibyo nimvuze ikembe nk'uno uvuga inanga cyangwa ibindi bintu ingene abatwa bakora inkono ubu twitwareka seramike zivuye muri Itali ariko z'inyankono n'ibumba batereka ni uko abatwa batogira ibumba bahagira imibehe bahora bakora kera kumbure twari turazigakomera gusumba kujya bagira kwa padi kusoza yageze kubikora
yego
nibaza ko n'uguteza imbere imico bariho babizi sivyo bigira
murakoze hari mu kiganiro muri sanga twariko turavuga ku ngoro nshashi iheruka kugurwa ku mugwa mukuru w'igihugu cya Senegal Dakar yerekeye kahise n'imico ya Afrika twari kumwe n'abatumire Gamaliya ndaruzaniye yahoze ari ambasaderi w'u Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU aba kandi yigeze kuba umushikiranganji ajejwe indero mu Burundi hamwe n'umushinga ntare zeno n'icyayenzi muhinga mpanuza jambo ku bibazo byerekeye politike ubutunzi n'iterambere dushimiye mwese mwadukurikiranye abahamagaye bagashikiriza ibyiyumviro bakabaza n'ibibazo namwe mwese mwatwumvirije mugire ibihe byiza n'umwaka mwiza.